bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nabaramukije nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe mu biganiro vy'uno mwanya zimwe zimwe mu nkuru tubafitiye. Turagaruka ku vyerekeye ingingo y'umugwi utegura amatora mu gihugu c'u Burundi seni uvuga yuko hazoba iyandikwa rimwe ku matora ya kamarampaka mu kwezi kwa gatanu no mwaka. Ico rero abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bavyibaza ko turaza kubigaruka ko handi hato. Mudutunge murumva yuko hari bimwe mu byo mwahora muza murumva imbere ko tubashikiriza makuru mutari ko murumva kubera ubuhinga bw'ivyuma hari kibazo dufise ariko kiraza gukemegwa handi hato. Ariko tubanze tubabwire imbere yuko tuja makuru avugwa mu Burundi ku mukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya Raila Odinga yongeye kumenyesha ko azokwirahiza nk'umukuru w'igihugu mu mpera z'ukwezi kwa mbere mu gihe hatoba ibiganiro na Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya mu kiganiro yahaye televiziyo y'Ijwi rya Amerika. Mugisata c'igiswahili kuno wa kabiri Odinga yararahiye ararengwa ko aditari amayeri yo gushaka kuganira na Perezida Kenyatta kugira ngo aronke umwanya muri leta nkuko yabimwagiriza. Ariko naho biruko Odinga yemeje ko abatavuga rumwe na leta bariko barondera uburyo bwo kuganira n'umugambwe uri ku butegetsi muri Kenya. Yavuze ko bipfuza kuganira ku bibazo bijanye n'ubutungane mu matora, ubwigenge bw'ubutungane, gusubiramwo gutunganya gushasha igipolisi no gusubiramwo itungo wanywa y'ubutegetsi mwibwirizwa anshingiro. Igisata cha unicita kubana UNICEF catangaje kuri wa kabiri ko ibiharuro ku ngaruka z'intambara muri Yemen abana barenga ibihumbi bitanu bishwe canke barakomereka bashika umuriyoni umwe babangamirwa no gufungura nabi. Abategetsi ba Yemen bemewe na makungu nabo baremeza ko igihugu kiri mu bihe by'ubutunzi bitoroshe. Baterakamo ibindi bihugu bicuditse cane cane Arabia Saudite kugifasha kuva muri ivyo bibazo. Muri raporo yashikirijwe amenyesha makuru ku murwa mukuru sana UNICEF yongeye ko abana bashika imiliyoni zibiri bataye amashure igice c'umuriyoni kuva intambara yaduka mu kwezi kwa gatatu mu 2015. Abana rero barenga imiliyoni zitatu bavutse kuva ico gihe bakurira mu ntambara kwama bariko barahunga mu ndwara ubukene hamwe no gufungura nabi. Iyo raporo ni kwibandanya ivuga. Nongere ndabahikaze nshuti z'ijwi rya Amerika. Amakuru tubafitiye muri kano kanya ivyuma biradukundiye. Mu Burundi umugwi w'igihugu wigengujeje gutegura amatora seni umenyesha ko azoba iyandikwa rimwe ku matora ya kamarampaka mu kwezi kwa gatanu uno mwaka nayo gushiraho inzego zitandukanye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Abatavuga rimwe na leta y'ubutegetsi bavuga yuko iyo ngingo atakindi igamije atari ugushaka kwiba amatora. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Nairobi Eloge Wirikaneza yaciye ijya nino ino nkuru.
Iyo ngingo yo kugira rusansuma rumwe mu matora ya kamarampaka yo kwemeza canke guhakana ihinyanyurwa ry'ibwizwa nshingiro ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka hamwe nayo mu 2020 yo gushiraho inzego nshasha z'igihugu yatangajwe na Pierre Claver Ndayicariye umukuru mu w'igihugu wigenga utegura amatora seni. Hari kuri uyu wa kabiri yarahejeje kubonana n'abagize imigwi ijejwe gutegura amatora mu makomine agize intara ya Bujumbura n'umugwa mukuru Bujumbura. Bariko basigurirwa ingene botora ibibanza vyo kwandikiramwo abashaka kuzotora cane cane bakoranye n'abayobozi b'amashure na ba musitanteri kugira ngo barondere ibibanza vyorohereza abanyagihugu ntibaje kure yaho baba. Ndayicariye arabisigura.
Iki gikorwa tugira dutangure twovuga ko tugifatanya tuvuga kwemeza integuro y'ibwirizwa shingiro referendum ariko ibitigiri tuzokuramo duheje kwandika novuga ko 95% tubona yuko tuzobikoresha mu mwaka w'2020 kuko turiko turegereza.
Naho hegereje abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo bico cemezo bakibonamo amahinyu. Leo nsengenda ku mana icegera cy'umukuru w'umugambwe Sabanya Frodebu numwe muri bo.
Tuvyakira nabi cyane kuko nta kindi kinyegeje inyuma atari ubusuma. Ibi bintu bariko barakora kuva mu mwaka w'2014 ntacyo cyumva igihugu. Ubu rero ibyo barimwo bararaba bati none ko abantu benshi biyamiriza iribwirizwa shingiro tugomba gushyiraho nibatagitaba bizogenda gute, kuko barazi ko ni wabo mu mugambwe bari iyo batabyemera. Ubu rero bagomba gufata abana bose ababaho n'abatabaho bape kubandika hari ibyo ubundi batibagenda ngo bariko barakoresha ya matora bace bashyikiriza ibiharuro bitari byo.
Ayo makenga ngenda ku mana umukuru wa sena ya Mumara.
Nico gituma tuzokoresha ubuhinga logiciel idufasha kuburyo uwegereje gutora mu 2020 mugaho ataragira gutora muri referendum tumushira ko akamenyetso ntatore muri referendum mugaho ikarata y'izosohoke hari ko akamenyetso kamuhwa ububasha bwo gutora mu 2020. Ivyo nibikorwa by'ubuhinga turiko turahinyanyura tuzokorana nishira hamwe rizokora ibyitwa vya informatique.
Ngenda kumana ntashirwa mbere yemeza kwingingo ya seni hamwe amategeko yokubahirizwa yotegerejwe guca ibyara amatora ya gihuti election anticipée mu gifaransa.
Nukuvuga yuko kuva ku mukuru w'igihugu leta inama shinga amategeko nkinguza amateka bo mu makomine nabaye kushika hasi bijya twabonye banditse n'ibyaba byemejwe nta nukwego na rumwe ruzoba rugihuye n'ibwirwa shingiro n'ayandi mabwirizwa ari mu gihugu byose bizoca biba urudubi bisupu niba batacye bagira amatora mwene yayo ndavuga yihuta anticipe uwo mwanya nyene kugira hajeho umukuru w'igihugu leta hajeho inama shinga amateka n'inkuguza amateka zikora hisuzuryo bwirwa shingiro abanyagihugu babaheje kwemeza, kuko abanyagihugu baje kugemeza rizoba rifuse ryarindi bazoca bati igihugu mukaga ibiturimwe bizoca byunyuka ntawuzire ingene abarundi tuzobaho. Kandi bindateye akamo abarundi bose kuva muri abo bari mu mugambwe ku butegetsi kuva muri abo bitwa ngo bari mu nzego z'igihugu babyumve yuko ibyo bibazo batabane ngo biyicare babitorege umuti bagiye guta igihugu mukaga kandi impera n'imperuka bazobyishura.
Atagihindutse amatora ya kamarampaka yo kwemeza canke guhakana inyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro rigenga Burundi yazoba mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ayo mukuru w'igihugu n'izindi nzego nayo hakurikijwe ubwirizwa nshingiro ritahinyanyurwa azoba mu mwaka w'2020 kuko aba uko imyaka itanu ishize aheruka nayo hakaba yabaye mu 2015. Ayo muri uyu mwaka niyo yabaye intandaro y'indyana igihugu cinjiyemwo. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bayisokoyemwo president Nkurunziza atsinda be n'umugambwe we CNDD-FDD bamwagiriza ko yahunyanza amasezerano y'Arusha n'ubwirizwa nshingiro mu gusubira kwitoza. Imyirekano yo kumuyamiriza n'ihirikwa ry'ubutegetsi ryageragejwe ntaco vyavyaye. Amashirahamwe mpuzamakungu harimo na ONU bavuga ko abantu bari hagati y'5,000 n'igihumbi n'5,200 bishwe, abarenga 4,400 nabo barahunga igihugu mu gihe 2,000 n'ibihumbi bafungiwe mu mabohero. Ibi vyatumye ibihugu bifasha Burundi cyane cyane bigize ubumwe bwa Buraya bifatiye ibihano by'ubutunzi cyo gihugu. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano nako gafata ingingo zitari nke ariko zitegeze zija mu ngiro. Nayo sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI itanguza amatohoza ku vyaha byo byarakozwe n'abategetsi mugabo Burundi bwari bwayitanze mu kwisokora mu masezerano agenga iyo sentare kikaba mbere ari naco gihugu ca mbere ku isi kimaze kubikora. Eroje Wirika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Eroje Wirika neza umenyesha makuru ijwi rya Amerika i Nairobi arakenuye kuri iyo nkuru yadutunganirije. Tukiri ku makuru avugwa mu Burundi mu ntara ya Gitega haravugwa ingwara yafashe ibitungwa vy'impene. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru ijwi rya Amerika i Gitega Fidel Antoine Sabimana ariko araca irya nini no nkuru. Fidel amahoro ngahe Gitega? Iyo ngwara bavuga ko arakaranda nivyo canke sivyo? Hari ico abo mu bushikiranganji bubijejo barakubwira?
Gushika ubu iyo ngwara bavuga ko itaramenyekana kuko ibipimo babitwaye mu bahinga bazoshobora kubipima abo rero bakaba aribo bazogira icegeranyo cemeza yuko arakaranda canke atarakaranda canke ari yindi ngwara kuko ifise ibimenyetso ngo bisa n'akaranda ariko ngo bipimo vyonyene uko abaganga b'ibitungwa twavuganye bashobora kubitubwira nivyo bishobora kwemeza iyo ngwara.
Ivyo bimenyetso bimeze gute? Hama impene zimaze gufatwa muri rusange zingana gute?
Ibimenyetso ngo impene ifatwa ishuha hanyuma ngo igacibwamwo hanyuma igacika intege igaca itangwa nka kudi muimariro ngo igacipa ni bimenyetso bituma igitungo gica gifa ningoga kuko gushika ubu yaraciye nk'indwi zibiri impene zishika amajana atatu nizo zimaze gupfa zitanywe niyo ngwara.
Izo mpene ziri mu makomune yose ya Gitega canke ni muri Bugenda na gusa watubariye
makomine yafashwe niyo ngwara bavuga ko ari gice ca Mutaho ni gice ca Bugendana, ariko naho nyene ni mitumba imwe. Iyo mitumba nayo akaba ariyo yari yatanzwe ko impene za kijambere mu gambi wa leta wo guteza imbere impene za kijambere. Izo mpene zavuye mu gihugu cy'u Buganda zikaba zanatanzwe no mu zindi ntara Mwaro, Karusi, Gitega hamwe na izo zitatu mbese zine dushitemo na Kirundo. Ariko kandi aho hose muri izo ntara iyo ngwara yarahitanye izo mpene, aho twashoboye gushika kandi ni muri Shombo yo muri mu ntara ya Karusi. Aho naho nyene abatunze izo mpene batubwiye yuko zashoboye kwandura, ubu rero zikaba zirishiriza mu nzu. Nta mpene nimwe ishobora gusohoka ngo ije ku musozi kurisha canke ngo ishogwe mu isoko mu kurindira yuko iyo ngwara bamenye umuti wayo kugira ntizibandanye zitikira.
Hari ingingo irafatwa ku rwego rw'igihugu kugira ngo nimba izo mpene hariho abashobora kuzikora ko nko mubare butandukanye abanyagihugu ntibandure.
Gushika ubu nta mpene n'imwe ishobora kuja mu ibagiro iryo ari ryo ryose, ndetse nta n'ishoka mu isoko mu makomine yanduye iyo ngwara. Iryo rero rikaba ari itegeko ryavuye mu buyobozi bukuru bujejwe amagara y'ibitungwa. Ariko byane ico tubamenyesha nuko bari bavuze ko hari abantu bari izo mpene bagaca bagwara, ndetse bakavuga ko hari n'abapfuye muri ayo makomine abiri twaciyemo y'abashombo yo muri Karusi canke Bugendana iyo muri Gitega. Abajejwe amagara y'ibitungwa baduhakaniye yuko ata muntu n'umwe arahitanwa arapfa kubera yoba yafunguye izo nyama, ati kiretse hari bibaye mu nyuma ariko gushika uno munsi nta uragwara kubera iba yarafunguye izo mpene.
Urakoze cyane rwose Fide Dantane Sabimana, uragerageza ubandanye utukurikiranira iyo nkuru hamuraheza ituzane makuru yacu yo hanyuma ikwiye.
Murakoze cyane.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ikampara muri Uganda naho harai hasozerewe igikorwa cyo guharura impunzi z'abanyarwanda hamwe n'izikomoka mu bihugu bifise ibitigiri bike by'impunzi muri Uganda. Nubwo igikorwa cyasozerewe bose ntibashoboye guharurwa. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika Kampala Ignatius Bahizi yarakurikiranye ico gikorwa.
Impunzi z'abanyarwanda hamwe n'andi mahanga nka Pakistan, Yemen na Tunisia zivuga ko barizo zigize umubare muto w'impunzi zituye mu mujyi wa Kampala, nizo zahereweho muri iri barura ry'impunzi zose kuva mu bihugu bitandukanye ryatangiye ejo kandi akaba rizasozwa mu kwezi gutaha. Nyamara ariko kubera ibibazo byatewe n'ikoranabuhanga bakoresha muri iri barura, impunzi z'abanyarwanda zose ntabwo zabaruwe. Izasigaye akaba arizo zizaherwaho umunsi w'ejo mu gitondo mbere y'uko hatangira ibarura impunzi z'abarundi. Navuganye n'umwe wayobozi b'impunzi uturuka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bwana Ruremesha, wafashaga muri iri barura amwira intego yaryo.
Ikintu kigenderewe cyane ni ukumenya umubare w'impunzi ziri mu gihugu, kuko burya impunzi iyo zimaze kwakirwa hano mu gihugu cyane zigira urujya n'uruza bitewe n'impamvu zimwe z'ubuzima cyangwa se n'izindi mpamvu zitandukanye. Kuko urabona hari abantu babana ari impunzi bakagera igihe bakabona resettlement bakajyanwa mu bihugu byo hanze, abo baragenda kenshi iyo basohotse ntibihutiraho kuba bavugurura system cyangwa se database y'impunzi. Akaba n'ikindi gihe impunzi ziba zituye hano Kampala ku bushake bwabo ku mpamvu z'ubuzima bwaba bunaniranye bagasaba kwimukira mu nkambi cyangwa se ikindi impunzi zimwe zigahitamo gusubira mu bihugu byabo. Urumva hariho urujya n'uruza rw'impunzi hano mu mujyi zinjira zisohoka mu buryo butagenzuwe cyane, ariko kandi no kugira ngo bavugurure ibyangombwa tuba dufite igihe cy'imyaka itanu, ni ukuvuga buri nyuma y'imyaka itanu kugira ngo basubire batange ibyangombwa bishya biri updated.
Hari n'abanyarwanda twavuganye batashatse ko amazina yabo amenyekana, bavuga ko ari ukubera impamvu z'umutekano wabo, bambwira uko babonye iki gikorwa.
by'umwe hari kuro nk'umuntu uhagarariye abantu babana n'ubumuga akaba arantu tutanezere kuko tubona tutitaweho nkuko twabitekerezaga. Urabizi ko ubumuga budasa babutandukanye, hari afite ubumuga bugaragara, ubumuga butagaragara. Noneho rero iyo ubona umuntu aje akamara amasaha atandatu nitekerejeho bituma mvugana na bagenzi banjye nabo nsanga rwose ku munota wa mbere umuntu yitarwaho kuko hari amahema atandukanye turi gucamo, ariko aho umuntu yavuze ko ariho yakarangirije ni ibintu byabereye bibi cyane kuko nk'umuntu umugaye rero ifite umutima wa kimuntu ubaye utamugaye tabana n'ubumuga ufite ubwo bumuga wagatekeje kuri mugenzi wawe ubona adashoboye guhagarara igihe kirekire ko ashobora kwikubita hasi cyangwa se afite ikindi kibazo.
Iri barura ni ngombwa kuko ubuzima tubamo hano Kampala hari ubujya muri ibyo biro byacu bitwakira by'impunzi ukabona uko dukorerwa n'uko twakirwa ukabona biba bidafututse wenda hari ikintu bashaka kuduhindurira niko tubibona.
Ukurikije minisitiri ushinzwe ibiza n'impunzi Musa Echweru, hari ibikorwa by'iterambere biteganyirijwe impunzi, akaba ari ngombwa ko bamenya umubare wazo n'ibyifuzo zifite mbere y'uko ibyo bikorwa bitangizwa.
The international community, for example, has now a campaign for education cannot.
Aturugero ibihugu mpuzamahanga byahagurukiye ikibazo cy'uburezi mu mpunzi. Hari gahunda igiye gutangira ivuga ko iby'uburezi bidashobora guhagarara ku mpunzi, kandi akaba ari umugambi ugomba gufasha abana b'impunzi kwiga aho ziri hose. Ni ngombwa ko tumenye uko zingana mbere y'uko uwo mugambi utangizwa. Hari n'abakeneye ubufasha bwihariye nko mu by'ubuvuzi. Ubu turimo kwakira impunzi z'abakongomani. Abagore benshi baza baturutse muri icyo gihugu baba barahuye n'ibibazo byo gufatwa ku ngufu bakeneye ubuvuzi bwihariye. Iri barura riradufasha kumenya mwe n'abantu.
We also want to know how many they are.
Ukurikije ministiri, iri barura ryatangiriye mu makambi mu mwaka ushize ubaka bariho rigeze mu migi, kandi ko rizarangira bamenya umubare nyawo hamwe n'imiterere y'impunzi zose, kandi akaba ari igikorwa gisubirwamo nyuma ya buri myaka itanu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Akoze Ignatius Bahizi, tukivuga iby'impunzi ariko tubifatiye muri Palestina. Leta ya Donald Trump yagabanije imiliyoni 65 z'amadolari mu mafaranga yafashishe impunzi z'abanyapalestina ibicishije mu gisata cya ONU cyagenewe gufasha izo mpunzi. Umuvugizi wa Departement ya Leta ya Amerika yabwiye amenyeshamakuru kuri uno wa kabiri ko ari bikwiye kubanza kwihweza muri ico gisata ukundi gusha, kandi ko atari ingingo igamije guhana umuntu kanaka. Amerika mukibuka ko yari yategekanije gutanga miliyoni 125 z'amadolari mu gisata cishamwe mpuzamakungu ONU cyagenewe gufasha impunzi z'abanyapalestina, ariko ubu ikaba igiye kurungika amadolari 60,000 y'amadolari gusa kugira ngo ico gisata nticugare ayandi ngo izoba iravyiga. Abanyagihugu b'abakongomani baba mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe ni muri territoire ya Fizi iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Congo. Imyidogo ifatiye ku mabarabara mabi ni yose. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika bavuze ko agahombo ari kenshi cyane. Murabyumva mu nkuru y'umenyesha makuru wacu muri Congo, Fedaste Ngabo.
Abagenzi n'abacuruzi bakora urugendo rw'amaguru igihe cy'amasaha arenga atandatu bavuye kwa Murima berekeza mu Minembwe bavuga yuko kuba badafite ibarabara bidindiza iterambere ry'akarere batuyemo, ari nabyo bituma bahora mu bwigunge.
Ikibazo cy'ibarabara ni ikibazo kibabaje akarere, abaturage bose batuye imisozi miremire namoko yose, nshatse kuvuga abanyamurenga babembe bafuriro n'abanyindu bose barababaye kubera ico kibazo cy'umuhanda. Kandi mba nibona ni dufite nibibazo hano muri kano karere cy'amagrupa arume n'abandi bantu bitwaje intwaro n'ukubera kuko kano karere kacu kabuze umuhanda ubundi kandi kadasurwa n'abandi bantu bashobora kudusura ngo badufashe no mu bitekerezo ko dushobora kwiteza imbere.
Usanga ibirometre 10 cyangwa se 20 ushobora guca umuntu amafaranga ageze ku 1000. Urumva shaka kilometre ni 1000. Ibirometre 10 ni 1010. Ibirometre 20 ni 2020. Kandi ugira ngo izo birometre uzabirangiza ujane umuntu neza hari gushobora kumwurukije nk'inshuro 10 nyine. None se umva ko igihugu cyacu cyakije mu gihe dufite abayobozi bakirimo bitwa ko bakiyoboye n'abaturage. Nta kintu na kimwe wadukorera. Hanyuma bakavuga ngo ubuyobozi ubuyobozi buri hehe muri mu gihugu bukorera mu gihugu bwitwa ko buyoboye abaturage burengera abaturage ariko abaturage bakaba batesetse muri ubu buri kugeza umuturage ashura no kurwara bakarwaza umuntu akaba yacikana no mu nzira kubera inzira yabaye mbi nta kuntu bamushikana turabasaba kugira ngo bahagurukire igihugu ubuyobozi dufite imvukire z'ubutaka bwa kano karere kacu buhagurukire igihugu cacu buhagurukire abaturage bacu kuko ibidukora reta nimbira musera twibagiwe ese imvukire zituruka mu minembwe muri kano karere kacu nazo zaratwibagiwe zibagiwe aho zavuye zibagiwe abaturage zasize
kuba imodokari zitwara imizigo zitagera mu minembwe bamwe mu bacuruzi bo muri aka karere bavuga yuko bazamuye ibiciro bikurikiranye nuko byikoregwa ku mitwe
umufuko w'isukari agiye imodoka zigera hano twirihira idwara 9 cyangwa 10 ariko ubu nyine muri iyi minsi mu handa utagera imodoka zitagera hano mu minembwe isukari iratweha idwara 6 ku modoka kugera kwa murima ariko wikorera ku mutwe akava kwa murima na hano tukamwishyura $2,200 apepure $15 n'ikintu cyose cyazamutibeye kuko ntana kimwe kiguruka ngo gire hano mu minembwe ibintu cyose n'ukwikorera ku mutwe
kwashatse kumenya icyo ubuyobozi bwa leta buteganya kuri iki kibazo kibarabara rimaze igihe cy'umwaka wose ryarangiritse maze twegera chef w'iposta nkuru yo mu minembwe gade mu kizanzabinesha
abo twaravuganye imbere n'uriya guverineri wagiye ubu haje mushasha twari kutubasaba ko bozino ariko mu bibazo tuzababwira nico kibarabara naho turategereje gucyo ariko twatusansibiliza abantu tukaguma kubwira nabo hanze abana bavuka mu minembwe bari Buraya bari Amerika bari mu Australia bari mu Rwanda Kenya n'ahandi abo bose tugaragaza kuba interese kugira ngo bahindure amaso yabo bare bino kandi nabo mu byo baganira twese nibarabara turabyumvikana aho twese yuko ritaraboneka tera imbere kwacu hano biracyagoye
mwomenya yuko abayobozi ba leta n'abandi bakoze imishinga itandukanye ikorera mu minembwe barinda kwifashisha indege ya Monisco kugira ngo bagenderere aka karere k'imisozi miremire kari mu birometero bigera kuri 350 n'umujyi wa Bukavu Vedastengabo kubwijwe rya Amerika mu minembwe mu ntara y'Amajyepfo
Vedastengabo arakenuye mukanya isase mugenzi wacu eje ni mukankusi arabadushikiriye mu kiganiro c'amagara y'abantu
Chute z'ijwi rya Amerika mbahaye ikaze mu kiganiro cy'ubuzima Uyu munsi turavuga ku isuku yo mu kanwa turaganira na
Jean Baptiste Nsabimana kaba narize kuvura indwara zo mu kanwa n'amenyo kaba ndi Kigali mu Rwanda
Ndabashimiye cyane bwana Jean Baptiste Nsabimana kuri uyu mwanya mufashe kugira ngo tuganire umuntu atagize isuku ihagije yo mu kanwa n'izihe ndwara ashobora kurwara
indwara zo mu kanwa umuntu yarwara atagize isuku yo mu kanwa atayitwara neza ziri mu bwoko bwinshi muri make hari izo bita ngo ni indwara zatewe n'imicafu y'amavirusi izo bita hepatologie orale virale cyangwa se zishobora no kuba ari indwara zaturutse ku byo twita ibihumyo de champignon nk'uko tuvuge nka candidose orale noneho ariko ibyo dukunze kubona ku minsi yose dukunze kubona indwara yo gutoboka kw'amenyo iyo rwose niyo ndwara twavuga ko ihagarariye izindi iyo isuku yo mu kanwa yabaye nkeya cyangwa se hakaboneka indwara y'ishinya aricyo bya bindi mu kinyarwanda bita ngo ni ifumbi kumwe rwose umuntu aza kubwira ati noza mu kanwa kanjye nkabona amaraso araguye mvuye amaraso mu ishinya iyo isuku yabuze ngizo indwara ebyiri zikunze kuboneka cyane ntitwibagize izindi ariko izo nizo dukunze kubona cyane kwa muganga
muganga Nsabimana ni icyo umuntu yakora noneho wabonye afite nk'iryo ryinyo ryatobotse
icyo twashishikariza abantu muri rusange ni uko ubonye ufite iryinyo ritobotse cyangwa ubonye ikindi kintu ubona kidasanzwe mu kanwa wakagombye kwitura muganga akaba yagufasha kumenya neza icyo ari cyo iyo rero iryinyo ritobotse hari igipimo tureba tukavuga tuti iri ryinyo ritobotse ryaba ari ry'umwana ryaba ari ry'umukuru rishobora kuba ryasanwa rikaguma mu kanwa ke icyakora none rwose iyo abitsindanye ntiyiture muganga ngo aze kwivuza ku gihe maze rero ubwo twavugaga ibyo ngibyo bijyanye n'amenyo yatobotse hari ukuntu muganga gusuzuma neza afite n'ibikoresho biba yabaye cyangwa se bihambaye akaba yavuga ati iri ryinyo twarihoma noneho rikaguma mu mubiri w'umuntu ubwo kandi iyo tuvuga guhoma amenyo nanone hazamo uburyo bwinshi ariko muri rusange iyo umuntu ufite iryinyo ritobotse yituye muganga ku gihe rwose iryinyo rye bashobora kuba barigumishamo ubuzima bugakomeza rwose nta ngorane
nk'utwana dutoya hari igihe ubona dufite nk'amenyo ashiririye nk'ubwo umubyeyi yakora icyo abonye umwana afite utwinyo dushiririye
icya mbere icyo nagira ababyeyi h'inama ni ukwitura muganga rwose icya mbere rwose batari barindira yuko ashirira ngo dusigara ari nk'utuzi uburyo dusigaye ari utuzi burya nta kintu umuntu aba yaba gikijije madamu Eugenie utwenye tw'umwana twashiririye bitewe n'icyaduteye uko hari igihe cyo burya amenyo nayo azamo ubwa burwayi buturuka mu muryango mu ruhererekane ariko rwose ndashishikariza abumva ijwi rya Amerika ko batagira impungenge igihe cyose umwana yaba afite utwenye dushiririye haba hari amahirwe rwose menshi ko twadukezamo dufite uburyo bwinshi bushoboka bwo kuba utwo twiye twatwongeraho mbese twavuga nk'uko nk'igikomere iyo umuntu yakomeretse umubiri apfuka n'amenyo uburyo twakoresheje ijambo madamu Yveni utwo twiye tw'indwara twashiririye hari ukuntu biba bikiri ku gipimo ko dushobora kudupfuka rwose tukazivanamo neza ku gihe kigenwe ikindi nashishikariza ababyeyi ni uko amenyo y'umwana ukuyabungabunga neza byaba binyuze mu kuyasana yarwaye akaguma mu kanwa bitanga ubuzima bwiza ku mwana kandi bigatanga n'isura nziza mu kumera kw'amenyo y'umwana haba ari ukubaringaniye neza ku murongo naho rero iyo twihuse kuyatakaza hakiri kare rwose bitera ikibazo cyane ku buzima bw'umwana haba no kuko uwo mwana amenyo ye ubundi burya afite n'impamvu atanga isura ry'umuntu ariko iyo yayavuyemo hakiri kare bibe ikibazo ni wahandi usanga amenyo y'umwana yahengekeranye.
None se bonye harimo kutwinyo tw'impingikirane noneho wabigenza gute kwa muganga se barayakura cyangwa se wategereza ko azikuramo noneho amenyo amwe agaho umwanya ayandi?
Ni ikibazo cyiza rwose madamu Eugene ndabashimiye. N'ababyeyi benshi barakibaza amenyo yahengekanye haba ku mwana cyangwa ku muntu mukuru biba bishobora gutanga ibisubizo byinshi. Hari igihe aba ahengekanye kubera ko ayagombaga kuvamo yo mu bwana atavuyemo noneho andi akabura umwanya akameraho yishakiye. Icyakora noneho uko twabivugaga niyavuyemo kare nanone ku mwana hari igihe bituma ameze yo mu bukuru ameraho yishakiye nanone agahengekana. Ariko rero impengekane mu bana iyo rwose umubyeyi abona amenyo y'umwana asukiranye yakagombye kwitura muganga kuko twebwe hari ukuntu dushobora kubibona tukabona ko hari aho umukuru yameze kubera ko uyu mubwana yatinzemo bikaba rwose twakora n'ibipimo bya bindi twita radiografi dentaire noneho tukareba ikibazo kiri kubitera ariko akenshi dukuramo ayo mubwana noneho tugatanga inama ku mubyeyi bw'ukuntu yajya asunika andi akaza ku murongo ariko iyo byanze nanone hari ubundi buvuzi dutanga ibyo bita orthopedie dentaire ni ukuvuga rwose amenyo y'umwana dushyiraho udusinga ukayazana ku murongo rwose ugasanga ibintu bigenze neza. Icyakora nanone icyo nabwira ababyeyi ni uko uko gushyiraho udusinga birahenze cyane kurusha uko twakwitura muganga akaba yaturebera ikibazo hakiri kare kuko akenshi utwo dusinga dushyira ku menyo ntabwo ari buri wese ushobora kutwigondera ahubwo ibyiza ni uko yakwitura muganga hakiri kare kumurebera ikibazo aho kugira ngo azinjize ubuzima bw'umwana mu byashobora kumuhendatanabibonera n'uburyo.
Yendeho nibyo twashobora kuvugaho ari byinshi muri iki kiganiro. Nkaba ngira ngo mu gusoza ariko muri make mugire n'inama mwaha ababyeyi bakurikira Radio Ijwi rya Amerika muri uyu mwanya.
Indwara y'amenyo ni indwara ibangamiye Abanyarwanda, ni indwara y'amenyo ibangamiye abantu baba ari abari mu bihugu bikize biteye imbere ari no mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere nk'u Rwanda. Mu by'ukuri bigaragara yuko indwara y'amenyeza ku mwanya wa mbere henshi mu bitaro. Maze rero inama rwose nabaha nuko akenshi abantu bakunze kutayitaho cyane bakaza kwivuza ari uko ryabariye, nabagira inama rwose mu magambo make ko indwara y'amenyo yabonetse kare iravurwa igakira iryinyo rikakugumamo kandi nanone bigatuma n'ubundi buzima bugenda neza kuko burya utashoboye gukanja ibiryo neza ngo ubifungure burya uri kwikururira izindi ndwara zo mu myanya y'urwungano ngogozi cyangwa se indwara zo mu gifu n'ibindi ugasanga ubuzima ntibugenze neza. Bagashidikanya ntibakagira impungenge nibitura abaganga barahari kandi bazabafasha ku gihe. Ndabashimiye cyane madamu Eugene.
Ninjye mbashimiye rwose Bwana Jean Baptiste Nsabimana kuri iki kiganiro muduhaye, murakoze cyane. Nkaba nshimiye kandi namwe habakurikira Radio Ijwi rya Amerika. Aha akaba ariho dusoreje iki kiganiro cy'ubuzima. Mwumvaga muganga Jean Baptiste Nsabimana, umuhanga mu by'ubuvuzi bwo mu kanwa, kuri mikoro ya Eugene Mukankunzi. Mwese rero tubifurije ubuzima buzira umuze.
akaririmbo ni vuga na karirimbo ka Alison Vestin umurundi kazi arimbo turirimbo twimana kabara tahukanye ni higanwa Isanganiro Award higanwa litunganyo na Radio Isanganiro mu Burundi ko umwaka utashe akoni no kuri kano karirimbo vuga duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze kutwihanganira kuvyuma vyatugwe tugitangura yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur Joe bari muhinga bw'ivyuma Diane nahaze tuzosubira ejo ntaho twahereye.